radio ijwi irya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Feniste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri SN 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Kuva kuri uyu wa kabiri, Kenya ifite umukuru w'igihugu mushya, Perezida William Samoei Ruto yarahiriye kuzayobora Kenya mu gihe cy'imyaka itanu, abaye kandi perezida wa gatanu w'icyo gihugu. Mu Burundi, kuva kuri uwa mbere, mu ntara zose z'igihugu ugu habaye amatora yabagize urwego rw'abahuza bo kumitumba na makaritie.
Uvuga ko ari nka sentare yo kumutumba kugira bahuze abafite ya matati ntawo bihuriye rero na bakumutu umutumba nawo umuntu wa yatanduka abahuza ariko ratorwa uno munsi niwe azishatangura gukora ku kazi abo bashinja nayo bahora bakora.
Martin Ninteretse, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, umutekano n'iterambere. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumaze gusabira igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 muri gereza Jean Bosco Uwihoreye uzwi nka Ndimbati, araregwa ibyaha byo gusambanya umwana no kumusindisha. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Agize mwiriwe Venise. Turahera kuyavugwa ku karere ka Afrika. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha ejo ku munsi wa mbere yarategetse gusubiramwo kwihweza neza amafaranga y'indishi y'akababaro yemerewe ababuze ababo mu bwicanyi bwagirizwa Bosco Ntaganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. CPI ivuga ko igitigiri cyatanzwe cy'abantu bazohabwa indishi y'akababaro kirimwo ibifungu. Ntaganda yataziriwe umwicanyi ruhebwa ku butegetsi bwiwe bwaranzwe n'iterabwoba muri RDC mu ntango z'imyaka y'ibihumbi bibiri. Yatawe mu ibohero mu 2019 ku byaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha ku kiremwa muntu. Mu mwaka uheze sentare mpuzamakungu mpanabyaha yamuciriye kuriha imiliyoni 30 z'amadolari zo gushumbusha abagize ingaruka z'ubwo bwicanyi. Yagirizwa kuba yarakoresheje abana mu gisirikare n'ibyaha byo gusambanya abakenyezi ku nguvu. Ntibiramenyekana igihe sentare izosubira kwemeza igitigiri gishasha cy'amafaranga yo gushumbusha abo bantu, ariko ingingo icyitevya igikorwa cyo kubashumbusha agashumbusho bari bamaze imyaka barindiriye. Ntaganda w'imyaka 49 yavukiye mu Rwanda, yabaye uwa mbere yagirijwe na CPI ibyaha byo kugira abaja abanyagihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu karere k'ihembe rya Afrika, igisirikare cya Somalia kivuga ko bitero cyakoze mu ntara ya Hirane kimaze kwigarurira uturere 20 twari twarafashwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Shababu. Intwazangabo mu gisirikare cya leta ya Somalia, kapitene Mohamed Ibrahim Daoud, yabwiye Ijwi rya Amerika ejo ku wa mbere ko abasirikare bafatanije n'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bamaze kwica aba Al-Shababu barenga ijana. Yemeza kandi ko bamaze kwigarurira uturere 20 twari mu minwe y'uwo muhari. Kapitene Daoud yavuze ko abasirikare ba leta bafashe abandi bagwanya 20 ari bazima. Yemeza kandi ko igisirikare cyaronse ububasha bwo mu kirere muri ibyo bitero, ariko yirinze kuvuga igihugu cyafashije mu gutanga indege za gisirikare. Mu itangazo ryasohotse ku munsi w'Imana, ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru muri Somalia bwavuze ko ibikorwa bya gisirikare ari bya mbere bikozwe mu gushyira mu ngiro imbono ya leta yo kugwanya iterabwoba. Ni mu ntumbero kandi yo gukura mu gihugu ubutakigaruka Al-Shabab nk'uko leta yabyiyemeje. Ahandi havugwa impfu z'abantu bivanye mu bikorwa bya gisirikare ku mugabane wa Afrika ni muri Burkina Faso. Abasirikare babiri hamwe n'abakora iterabwoba barenga 10 barishwe ejo ku munsi wa mbere mu bitero byakozwe ku kambi y'abasirikare mu buraruko bw'icyo gihugu. Igisirikare cyavuze ko ikirindiro cyacu kiri mu gisagara cya Deu mu karere ka Sahel cyatewe ku munsi w'Imana igihe abajihadiste bariko baragerageza kubinjiramwo ngo babihishemo. Iri tangazo ry'igisirikare cha Burkina Faso cyavuze ko inyuma y'ico gitero abasirikare babiri bahasize ubuzima abandi barenga 10 barakomereka nayo ku ruhande rw'umwansi abagwanyi baharugwa mu macumi barishwe inkoho hamwe n'amapikipiki birafatwa
Washington ijwi rya Amerika
Muyavugwa mu yandi makungu intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine irabandanya Ukraine yatangaje jo ku munsi wa mbere ko yigaruriye utundi turere tutari duke mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ivuga ko yasubije inyuma abasirikare b'Uburusiya gushika ku rubibe ivyo bihugu bihana inyuma y'amezi Uburusiya bwiyagurira uturere abategetsi ba Ukraine bavuze ko ibintu byahindutse kuva mu ntango zu ku kwezi kw'icyenda mu ntara ya Kharkiv mu ijambo yashikirije abanyagihugu ejo ku munsi wa mbere Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abasirikare biwe bamaze kwisubiza akarere kangana n'ibirometero kwadrato birenga 5,600 kuva mu ntango zu ku kwezi yemeza ko abasirikare biwe babandanya uru rugamba ubushikiranganje bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi karemeye ko mu mpera zindwirangiye kasubije inyuma abasirikare babwo bwavuze ko buriko burakoraniriza abasirikare mu ntara ya Donetsk iri mu buraruko abasesenguzi bavuga ko intambara ishobora kubandanya ushika mu mwaka wa 2023
urakoze aruze bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shot 12 kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni zo wa radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwizwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kuva kuri wa kabiri Kenya ifite umukuru w'igihugu mushya Perezida William Samoei Ruto yarahiriye kuzayobora Kenya mu gihe cy'imyaka 5 abaye Perezida wa gatanu w'icyo gihugu asimbuye kuri umwanya Uhuru Kenyatta abakuru b'ibihugu bya Afrika ndetse n'ibyo mu karere ka Afrika uburasirazuba bari bakereye kumwishimira Perezida Paul Kagame w'u Rwanda Evariste Ndayishimiye w'u Burundi Samia Suluhu Hassan wa Tanzania Lazarus Chakwera wa Zambia na minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed abaturage bagera ku 60,000 bari muri stade iberamo ibirori Raila Odinga bari bahanganye mu matora ntabwo yitabiriye ibirori abahagarariye amadini yose yemewe muri Kenya basengeye Perezida mushya William Samoei Ruto na leta ye babasabira kuzarangiza inshingano zabo neza Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumaze gusabira igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 muri gereza Jean Bosco uwihoreye uzwi nka Ndimbati buramurega ibyaha byo gusambanya umwana no kumusindisha Ndimbati wamamaye mu gukina filime nyarwanda n'abamwunganira mu mategeko barasaba kumugira umwere akarekurwa gataha n'urubanza rwabereye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge I Kigali aho ndi kumwe ku murongo wa telefone n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa wiriweho
wiriweho neza nawe Venuse Nshimimana
none ubushinjacyaha bwashingiye kuki busabira Ndimbati icyo gihano
ubushinjacyaha bwashingiye ku kirego kikirije ariko bwashyikirijwe ariko n'ibimenyetso biri mu kirego ibigiye ku mvugo z'urega ariwe Hizifere Dawusi ariwe bushubivuga Ndimbati yaba yaramusindishije amusambanya ariko amusambanya atarageza imyaka y'ubukure yaramusambanyije rero nk'uko ubushinjacyaha bubivugana Ndimbati arabye bahuye bakorana bigirana imibonano mpuzabitsina icyo batemeranyaho ni amatariki kuko Ndimbati avuga ko bahuye bahura ariko umukobwa yujuje imyaka y'ubukuru ubushinjacyaha bukavuga ko rero muri uko guhura mfutsemo impanga ebyiri kugeza naho Ndimbati kuziyandikisha kuko yararanje ko arabana be undi mbatiwe rero akavuga ko kube ara hariho ibyo ngivyo byo kuvuga ngo yabarahuye ariko bahura wakuze agasanga harabayita akagamba niko kugira ngo yafungwe yavuze umwe mu banyamakuru bakorera kuri YouTube nda ngo aba waravuganye n'uwo mukobwa kabaye ariko noneho nyuma yo kuvugana yumva ko bikomeye ahamagara Ndimbata namubwira ati ufite dosiye yawe to wowe utitonze ushobora kumpa miliyoni ebyiri noneho nkayi zisintangaze aya mako ariko ibyo byose ubushinjacyaha bukavuga ko bisa n'amatakira ngo
ibyo uvuze by'amafaranga yasabwe n'umunyamakuru kugira ngo ibyandimbati bidatangazwa kuki urukiko nta gaciro rwabihaye
ntabwo wavuga ko urukiko nta gaciro rwabihaye kubera ko rubacibwa buriya umucamanza ibyo byose azabisuzuma kuko iwe aravuga ati bamugiye mu matwi babwira uwo mukobwa bamujya mu matwi kandi ubusanzwe Ndimbati yarasanzwe afasha na amufasha kurera abana amufasha gukodesha ariko noneho ngo mujya mu matwi biye ko ashobora kumukura kuri Ndimbati miliyoni eshanu yewe ngo akajya namukodeshereza n'inzu ari munsi y'ibihumbi 300 ubwo rero ibyo byose ni mbumbi umucamanza mu guca urubanza azicara atenga umunyamategeko wunganira Ndimbati we yavuze ukurikije uko ubushinjacyaha cyangwa ikigo cy'ubushinjacyaha cyubatse yaranga ngo amatariki ntahura umunyamategeko rero wunganira Ndimbati akavuga ko ushidikanya mu rubanza kurengera uregwa ariho ashingi asaba ko Ndimbati yarekurwa muri uru rubanza Venusi nakubwira ko n'ikirego cy'indishyi indishyi za ruhande rw'umubyeyi ikirego cy'indishyi cyatanzwe ku mubyeyi w'umukobwa barasaba Ndimbati 30 ariko abamwunganira bakavuga bati iba ibimenyetso bishingiye ku gushidikanya kugira umwe n'izo ndishyi yazareka kuzitanga
none kuva icyaha icyakorwa icyaha cyo gusambanya uwo mwana no kumusindisha kugeza igihe hatangiwe ikirego igihe cyaciyemo ubu ucamanza bukivugaho iki
ntacyo ubucamanza burakivuga wenda ibyo ngibyo umuntu yazabyitega mu aba bari guca urubanza Venose
Iriki bagira ubusa watwibutsa muri make ibyaha byose Ndimbati akurikiranyweho
Ndimbati eho icyaha cyo gusindisha ariwe uwo ngo babyaranye abana b'impanga ndetse no kumusamba muri make nibyo ngibyo akurikiranyweho ariko Ndimbati akavuga ko atigeze amusindisha akavuga ko bahuye mu umwana ahubwo yujuje imyaka y'ubukure akavuga igihe yaramuka ariko we wamubera n'umwanya mwiza wo kubana be kuko n'ubundi ngo ubu ngubu umunyina yabuze uburyo yabitaho
Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
ndagushimye n'asheshimye Imana kandi nkwifurije n'akazi keza
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi kuri uyu wa mbere mu ntara zose z'igihugu habaye amatora y'abagize urwego rw'abahuza bo ku mitumba n'amakaritie leta ivuga ko urwo rwego ruzaba rushinzwe guca imanza no gukemura impaka ku mitumba mbere yo kwitabaza inkiko inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
ishyirwaho ry'abahuza ku mitumba n'amakarte agize Burundi rije gukuraho urwego rw'abashingantahe mu gihugu rifite intumbero yo kugabanya amatati yo mu kibano nk'uko biri mu itegeko rishyira ubwo rwego riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka umutumba n'amakarte wose mu girenga 2019 iri mu gihugu ubwirizwa kwitorera abahuza 15 barimo abagabo n'abagore ahejeje gutorera ku mutumba iwabo mu ntara ya Kayanza umushikiranganje mushasha w'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere Martin Ntiretse yasiguriye abamenyesha makuru igikogwa nyamukuru c'abahuza batowe
uvuga ko ari nka sentare ku mutumba kugira bahuze abafitanye amatati ntawo bihuriye rero nawo ku mutumba nawo umuntu yatanduka abahuza ariko yatogwa uno munsi niwe zishatangura gukora ku kazi abo bashinja ntahe bahora bakora
ikindi gikogwa gikomeye kirindiriye iyo ntahe yo kumugina na matati y'amatongo ari nayo afata ikibanza ca mbere mu manza ziri mu masentare y'intango ubutwari inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera nawe nyene yagiye gutorera mu ntara avukamwo ya Bujumbura rurari yateye akamo abanyagihugu kabasaba kugumiza ijisho kuri abo bahuza batowe
abene igihugu basanze harimo umwe canke babiri batari ko baragendera ibanga ryo gutunganiza abantu abene igihugu bazosaba yuko abo bantu babogozwa hanyuma basubirizwe n'abandi
iyo ntayo kumugena niyo izorunga ikimanza zayinaniye mu masentare y'intango ico bikoze harabafise amakenga kugwo rwego rwashizweho ku mvo za politike nka bamwe mu bagize umugambwe SNL utavuga rumwe na leta mu ntara ya Ngozi bamwe muri bo babwiye Ijwi rya Amerika ko ku mitumba 10 y'amakomine atatu ariyo Nyamurenza Ngozi na Kiremba abaturuka mu mugambwe SNL bankiwe kuja ku rutonde rw'abitoza no mu Ruyaga mu ntara ya Bujumbura rurare ni nkuko abanyagihugu berekanye amakenga bafite maze bituma badatora
cyo dutangaje nuko twasanze abagabo twizige bimvuga kuri bose babakomboye babakuyemwo bose
ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwatangaje ko abo bahuza nibamara kurahira bagatangura amabanga rya bitarike 15 z'uko kwezi kw'icenda ugwego rw'abashingantahe ruzoba rufoswe mu gihugu cyose amashyirahamwe yigenga ari yamiriza ico gikorwa co gufota ugwego rw'abashingantahe bamye batatura abatase bagaca imanza mu kibano kuva ku ntwaro ya cami urunani rw'amashami yigenga force rubona ko ari gikorwa gishobora gucanishamwo abarundi amashami yigenga arafise n'amakenga kandi ko ashobora kujamwo imvo za politike bigatuma hatogwa abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi gusa Ernest Nkurunziza umunyamabanga ashingwa bikorwa w'urunani force kuri mikro y'Ijwi rya Amerika ati ubushinga ntahe no mugenzo nibanga bitazokwigera bizimanga na
twagomba kwibutsa ko ubushinga ntahe ari banga arakarorero ari umuco nakaranga k'igihugu cy'u Burundi kubutakaza no gutibanga no gutumuco no kwishyira mu muzima giza no kugira urwaruka mutunyugunyugu tuguruka tutazi utuja ubushinga ntahe si intwaro ya politiki bushiraho umushinga ntahe mu mico y'ikirundi n'umuntu abantu bose mu kibano ciwe birukira kuko bamushimye ko ari imvuga kuri akunda gutunganyiriza abantu atacho asavye
abo baharanira gateka kazi na muntu bemeza ko iryo fotwa ry'ugwego rw'abashinga ntahe rizogira ingaruka mbi nyinshi mu kibano yamara bakongera ko n'ubundi bari basa n'abarengewe n'ugwaruka rw'imbonera kure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara zimwe zimwe bibutsa ko kuva umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi mu mwaka w'2005 wamye uvuga ko ugwego rw'abashinga ntahe ataco rumaze mu gihugu umukuru igihugu Evariste Ndayishimiye mukiyago aheruka guha abanyagihugu n'abamenyesha makuru yari yamenyesheje ko abashinga naye atajambo bazosubira kugira acayemeza ko ubwo rwego rw'abahuza ruzogabanya igitigiri cimanza ziri mu masentare y'intango
ubwego rw'abashinga ntahe ni ishyirahamwe ni ukuvuga nka societe civile dufata abantu baragende bagafasha kugira bagire umuvirikano kubera hasi uko imanza zo mu kibano zitongo rubanza kujya biri hanyuma ubonye utorohewe ukunguruza mugabo kare bivyitwa kunguruza ugiye muri senta ushaka wumviriza abashinga ntabwo ku mutumba cyangwa kwigira ubwo nyene muri senta y'intango mugubu rero ntuzoja muri senta y'intango uterekanye urupapuro bakurugikaye gukunguruza
ubwo rwego rukukira ubushikiranganje bw'ubutungane Anne ubwo nabwo boshekereza ko ari gikogwa gikomeye mu itunganywa y'ubutungane bwegereye abanyagihugu Cyclaveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tukivuga ku Burundi umwaka mushya w'amashuri watangiye kuri wa mbere utangiye mu gihugu havugwa ikibazo cy'amashuri menshi adafite ibikoresho bihagije n'ubucucike bw'abanyeshuri mu mashuri umurundi kazi Chancel bamuhaye wita ku burezi bw'abana afatanije n'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu batanze inkunga igizwe n'ibikoresho ku bana mu miryango ikeneye mu ntara ya Muyinga bamuhaye yavuganye na mugenzi wacu Oriane itangisha akamubwira bimwe mu bibazo bahura nabyo mu gushakira abanyeshuri inkunga
ibintu biratimbye ku masoko sikuvuga ngo ni ibikoresho by'ishuri byonyene ibintu byose bya nkenerwa birazimbye rero wagera ku bikoresho by'ishuri usanga bigoye cyane rero wa mwana wa ntawonikora canke babana bava mu miryango dafite uburyo bwinshi kwacu usanga biriko biragorana rero iyo ntambamye niyo novuga nyamukuru turiko turagira y'ukuronka ibikoresho by'ishuri byarazimbye ukaca usanga na bamwe bahora badushigikira kubera ubukene canke nabone ubuzima buzimbye muri ino minsi ukaca usanga biragoye ko babandanya badushigikira kwa kundi nye ntambamye turiko turagira muri uno mwanya mu ntango zo gutangura ishuri muri uno mwaka w'ishuri 2022 ushira 2023
ku kibazo cerekeye abigisha bashobora kuba basambanya abana b'abanyeshure nk'abanyeshure mu mufasha impanuro zimwe zimwe mu bamwe batekereye batangura amashuri zo bari nk'izi
icambere na mbere novuga twatekereye abana bacu ni kugenda bafite intumbero intumbero umunyeshuri agira ni yo kwikonsantra ku bijyanye n'ishuri gukunda ishuri kugenda umuntu mu mutwe wiwe harimo iby'ishuri gusa rero umuntu ariko aravuga kuri icyo kibazo cy'abigisha usanga bakora iryo kosa ryo gufata ku nguvu abana bakurikirana abana bigisha ahanini impanuro cyangwa ikintu ko bitumbereza cyane cyane ku bana no kuri abo bigisha cyane cyane kuko nibo baba bakeneye kurira abo bana nibo baba bakeneye kuba mu kibanza cy'ababyeyi mu gihe ababyeyi bataba bahari rero nabona umuntu ntiyoreka kubaha impanuro ntiyoreka kubaha impanuro yo kubabwira bahora bakora ibyo bintu bakisubirako kuko yuko turashaka kurerera Uburundi uko turategura akazaza keza k'aba bana rero iyo hagiye mwo bene ibyo usanga nicyo tuba turiko turashaka gushika ku bidakunda
turumva yuko nk'ibigo musanzwe mufashisha kw'abana nko mu ntara ya Muranzya Muyinga musanzwe mufasha abana ugwaruka mwiteguriye gufasha uno mwaka kugira ngo batangure neza amashuri n'ibihe bintu ugiye kubafashisha kugira ngo bagire umwaka mwiza
abana dusanzwe dukurikirana no mwaka dusaba abana 228 muri abana harimo abana bagera ku 70 b'abadinosi bava mu ntara ya Muyinga na Gitega abandi akaba ari abana bo mu ntara ya Muramvya ku Minubukeye rero muri abo dusanzwe umwaka w'ishuri utanguye tubaha isakoshi amakaye 10 hamwe n'amakaramu 5 uniforme hamwe n'ibirato niyo dukunze kwita kiti scolaire duha umwana mu gihe umwaka w'ishuri utanguye
Chancel bamuhaye urakoze cyane ku kanya hari radio ijwi ry'Amerika urakoze cyane
nanje ndabashimiye cyane
bakunze baradiye ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno kibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo chenda ni chenda.
Na watu kulikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abarundi barenga 500 bamaze amezi abiri basaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakambitse mu nkambi ya gateganyo baravuga ko bugarijwe n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibiribwa. Inkuru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Aba barundi biganjemo mu ntara y'Ibitoki bari gusaba ubuhungiro muri Kongo aho bakambitse muri Sange. Bamwe bari munsi y'ibiti abandi bari mu rupangu mu gihe abandi nabo bari mu bihangare. Shimira Imana Desir numwe mu barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo yageze muri inkambi y'agateganyo yasangiye mu kwezi kwa gatandatu avuye mu ntara y'Ibitoki komine Rugombo. Avuga ko yahunze igihugu cyiwe bitewe n'uko yahohoterwaga n'urubyiruko gushaka riri ku butegetsi mu Burundi.
Icyatumye mpunga jewe nakoreye umugambwe CNR abo tudasangiye umugambwe rero nibo bantoteje ngo kubera tuzavuga ururimi rumwe. Iyo bagiye mu myiyerekano jewe sindimwo, iyo bagiye mu bikorwa byabo jewe sindimwo. Nicyo cyatumye jewe basabanyamura nka ndomo kugira ngo bakomore ntibakwirukana ku murango barakureka ukaryama mu nzu. Maze kwinjira mu nzu izazi neza ijoro cyangwa saa tanu bumva basiriwe ku muryango bakwita imigere soho tukumesure n'imvugo bakoresha. Hanyuma rero ubonye aho uca ukaca wiruka aho niho usubirayo ko nta mutekano wawe ubuhari.
Ku bwa Sibomana Elizabeth wavuye mu ntara y'Igitega nawe yemeza yuko yahisemo guhungira muri Kongo nyuma yaho umugabo we shimwutiwe n'abantu bataramenyekana.
Baradutoteje tubayeho nabi abagabo barabomora babana tubafise uko ntibafise base nimba base bazogaruka ntitubizi ubwo rero mudutabara mukadufasha. Impamvu natumye mpunga baratoteje umugabo wanjye aromoka
avuye mu ntara abandi bamutoteje
mu ntara ya Giteka.
Ni mbande bamutoteje
ntitubizi tubaza kubomora inzu
gute
baraza bagabomora inzu ngo usohoka sohoka. Hanyuma mbere mu kugenda yanyuze mu idirishya ariruka.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bara mu nkambi y'agateganyo yasangiye bagaragaza yuko bugarijwe n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibifungurwa.
Nagiye guhiga mu bakongomana akazi nakabuze ndavuyemo ndatashe ndi mutwana dutanu uyu munsi kugira dufungure ni ngorane.
Biragenda gute kugira ngo ufungure wowe?
Kugira ngo dufungure ngaho umuntu aragenda guhiga akazi mu bakongomani akabura akazi hari igihe utombora ugasanga uraronse wagura ku kajumbu umuntu agafungura.
Gusa bamwe muri abo barundi basobanura yuko kugira ngo bafungure barinda kujya gutera ibiraka mu mirimo y'abaturage b'abakongomani.
Hano biragoye n'ujye ubona asohora isuka akagenda gukora hari igihe abagize amahirwe akaronka nk'umukongomani bamenyana ngaha akaba ari wada kumuha ako kazi. Ariko ngaho utarutse umukongomani mumenyana guha akazi ugenda uragenda itazi uraguma ngaho hanyuma urose nyine uraronka ukaronka umuntu akutwara ukagenda guhiga icyo uragenda mugabo mu gihe utagica wirirwa inzara n'abana bakirirwa inzara nawe ukarara inzara.
Aze ibibazo biyo cyane tuyorera abagabo n'ikibazo kirekire cyane abadabona mitende urarengana gatoyi hari aho bita DGM cyane anere aho nyine urafashwe hari ngene warose niyongero uvatiwe mu nzira kubera atakundi cyari burari mu gahinga wemerwa ibatwa 2500 waronka ukamusigira mukabandanye ukahitubwira umwana byagenze kunanze kumererwa nabi ageza wakubiswe ushaka telefone aho gasize ngaho nyene ntadwe kwa gushya rufite ariko nta kundi kutashikira.
Frank Ngandu ahagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Sange avuga yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu bamaze kwakira abarundi barenga 500 basaba ubuhungiro. Andi makuru ava mu gihugu cy'u Burundi yemeza yuko muri abo barundi baza gusaba ubuhungiro biganjemo mu ntara y'Ibitoki bahunze inzara bitewe n'uko imyaka bahinze yishwe n'izuba ryinshi ryavuye. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe n'abafashije kuyabagezaho. Mbashimiye kuba mwese mu utega amatwi radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi usanze agaca gasinziriye agira ngo yitore ya gasiga. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.